umwana w'imyaka 11 byari mu mise heje yarantorotse aroma karagenda ku mpamvu dukubera cyaje bishure yiga mu mwaka wa kabiri abana yo bari bomoka kubyinshi kubera ubukene kubera inzara
umukenyezi twashimye kwita Mariana Mukamwiza kubera imbo z'umutekano wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi hagati na hagati hajire ubuseruko bw'u Burundi afite umwana mu minwe yaroye kuraba ubaganyira kugira muhi cyo yiririrwa yatwiganiye ku mwana wiwe w'imyaka 11 yataye muhira romoka
mugabo wanje ari wagupfa n'uno mwaka asigaranye abana batatu afite umwana w'imyaka 11 byari mu mise heje yarantorotse aroma karagenda ku mpamvu dukubera cyaje bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanjye nca ndabura uburyo bw'inyene ndabigisha buri abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingoza ba nyina na ba kubera amashure kubwinshi kubera inzara abana yo baromoka kubwinshi kubera ubukene kubera inzara nk'ubu nkagenda uku nyene sinzi imbere n'inyuma sinzi naho niko nta n'amavuta yo kwisiga
avuga ko imiryango myinshi nzwe no gucingera bitagikunda pirunga kabana ku ishure kubera no buramuko ibona kuri mana mpa
umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira cyane ibihumbi bibiri apa ya mugaburiye ashakorera bitatu za bihumbi bitatu gashyirwa ku bisuma mwo mu kiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere ku ishure igakenerwa
anyatije mu rwezi atwara ikigo cy'ingo n'imiryango muri bugenye buzima yabwirijwe ijya Amerika kubiba muri iyo komine ari ucuruzwa rw'abana araduha urugero rw'ibitigiri byo mu kwezi kumwe kwa kane guheze
nko ku kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwara abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye ingeza amakamba hariho n'abandi twagiye turafata n'abagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na iyi Tanzania baza ngaha mu komini iwacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika 37
umunyamabanga mukuru wa komine Bugenyuzi yamenyesha ko abafatwa baba bana n'ababatwara bashengezwa mu butungane Izake niyo nizeye
barahanwa cyane kose kuko ibintu nahora bihegeranga kuko barakorerwa amadoshe mu gipolisi aba opisiyo bijeje hanyuma amadoshe yabo akabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
njye mu rwezi atwara ikigo cy'ingo n'imiryango Bugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu miryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa
iyo turiko turabaza buke buke tubaba igituma abana bakoragenda ku bwinshi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu miryango kuko abana baba bagiye gupagasa kugira ngo baronde twabozana mu muryango
niyo nize yabereye komine Bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahagurukiye icyo kibazo
komite igezwe umutekano n'abenegihugu bose muri rusange tumaze iminsi tubihimiriza yuko twafashanya kugira uwo mugenzo mubi wo gutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare
ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'agateka k'abana FENADEB risanga ikibazo cyega igihugu cyose mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga 500 bajyanywe kugurishwa hanze y'u Burundi nk'uko byemezwa na Yves Nishimwe yajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro
nufatira nko ku karorero k'ibiharuro dufite byaranze mu mwaka uheze ku bijyanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi turi mu ntara zitandukanye naho zose zidafite umurindi umwe
atubwiye imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera
hari ikiva ku bukene babanza gutahura ko urudandazwa rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza ko bagiye kubaho ubuzima bwiza bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ariko kandi hariho ikindi cy'ukutamenya urumva ko umuntu naho yoba akenye yabazi neza ibigiye kumushikira ntiyokwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego hariho n'icya gatatu navuga bijyanye n'uko umwana aba adakingiwe mu muryango hari aho usanga hari amatati mu muryango umwana akubitwa mu muryango cyangwa aturubikwa ibyo bigatuma arondera aho yohungira ikindi navuga hariho abana cyane cyane baheba amashuri bahetse ubwabo cyangwa bahebeshejwe ugaca usanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora bigaca bituma aba ahantu byoroshye kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza
hagati y'umwaka w'2017 n'impera z'ukwindwi 2022 ikigo cya ONU kigenerwa abimukira OIM kivuga ko mu Burundi abantu 175,035 bagurishijwe hanze y'igihugu icyo kigo cyemeza ko 80% muri bo ari ab'igitsina gore Ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika ku byerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza u Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa. Urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhunahunye. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.